Petero wa mbere ikigabane cya gatanu. Ndahanura abashinga ntaye bishengero bo muri mwebwe, ndabahanura kuko nanjye ndi umushinga ntaye mugenzi wanyu, kandi ndi cyabo na cy'imibabaro Kristo yababajwe, kandi mfatanije namwe ubwiza buzohishurwa. Muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe, ariko mubikunze nk'uko Imana igomba. Ntimuburagirishwe no kurondera inyungu mbi, ariko muburagire mubyitangiye. Kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama, amasho mwagabanganirijwe, ariko mubi byitegererezo by'ubusho. Nuko umwungere mukuru niyerekanwa, muzokwambikwa mu mitwe igitsibo cy'ubwiza kitazoshira. Namwe abakiri bato, mugamburukira abakurambere, mwese mukenyera ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane.
Uko Imana igwanya bibona, ariko abicisha bugufi kabahubuntu.
Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izobashire hejuru mu gihe gikwiye. Muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibababara. Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu ariwe wa mugarariji, agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Mu mugwanya mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyishitswa ku bavukanyi banyu bari mu isi. Kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo, izobaremesha, ibaha inkomezi, ububasha bubu bwayo ibihe bitazoshira. Amina. Ndabandikiye icete cy'amajambo make cyanditswe na Siruwano, umuvukanyi w'umwizigi kuko niyumvira. Ndabahanura nshinga intahe y'uko ubwari ubwo buntu bw'Imana bw'ukuri mubuhagararemwo mushikamye. Ishengero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatasha, bona Mariko umwana wanje, muramukanishe kugumbirana k'urukundo. Amahoro abe muri mwebwe mwese muri Kristo.